VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, turabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mwese.
Ubukene rwose n'ipfundo rirahari, kuko bituma umugore ahora ategereje hakazavamo no kwicwa.
Uwo ni Madame Mary Barikungeri, umuyobozi w'umuryango uharanira kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho mu kanya gato. Muri izo nkuru, mu ntara ya Semnan muri Iran, abantu 31 bahitanywe n'impanuka ya gari ya moshi yagonze iyari ihagaze, abantu barenga 70 barakomereka.
Perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan yagabishije umuryango w'umwe bw'Uburayi uno munsi kwa gatanu ko niyo wabandanya kugabisha igihugu ciwe ko azorekurira abimukira ibihumbi amajana n'amajana kwinjira mu bihugu bigize uwo muryango.
Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko abantu 5 bapfuye, abandi 27 bakomeretse, bakomerekejwe n'ibisasu byaturitse kuri uyu wa gatanu mu burasirazuba bw'intara ya Nangarhar. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turayabagezaho mu kanya gatoya. Mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan yagabishije umuryango w'ibihugu by'Uburayi no munsi kwa gatanu ko niyo uwo muryango wabandanya kugabisha igihugu ciwe azorekurira abimukira ibihumbi amajana n'amajana kwinjira mu bihugu bigize uwo muryango. Mu ijambo yashikije no munsi kwa gatanu mu ikoraniro ku bijanye n'ubutungane ku bafasoni ku murwa mukuru Istanbul, Erdogan yishuye ku ngingo yemejwe ejo kuwa kane n'inama nshingamateka y'Uburayi isaba ku muryango w'ubumwe w'ibihugu by'Uburayi uhagarika ibiganiro na Turkiya byo kwinjira muri uwo muryango kubera ikandamizwa ririko rigigwa n'icyo gihugu inyuma ya kudeta yageragejwe. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi washitse ku masezerano mu ntango z'uyu mwaka yerekeye gusubiza abimukira muri Turkiya. Igihugu cya Turkiya naco kikaronka ifashanyo irimwo igenewe impunzi hamwe no kunyarutsa ibiganiro vyotuma Turkiya yinjira mu muryango w'ibihugu by'Uburayi.
Radio Ijwi rya Amerika, abantu 31 bambuwe ubuzima na gari ya moshi zagonganye muri Iran kuri uyu wa gatanu. Abarenga 70 bakomeretse bajyanwa mu bitaro nyuma y'iyo mpanuka yabereye mu gice cyo hagati gishyira amajyaruguru y'intara ya Semnan. Televiziyo ya leta ya Iran yerekanye video igaragaza rukururana enye zataye umuhanda. Ebyiri muri zo zafashwe n'umuriro. Itsinda ry'ubutabazi ryarimo gukorera hafi yahabereye iyo mpanuka. Iyo mpanuka yabereye ku muhanda munini uri hagati y'umurwa mukuru Tehran n'umujyi wa kabiri mu bunini Mashhad. Ubwo gari ya moshi itwara abagenzi yakubise yari ihagaze kuri sitasiyo yagize ibibazo. Guverineri w'intara Mohammad Reza Kabaz yabwiye televiziyo ya leta ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Yavuze kandi ko icyateje iyo mpanuka kirimo gukorwaho iperereza. Hakurikijwe amakuru yatanzwe n'ibiro ntaramakuru The Associated Press, Iran itangaza ko ku kigereranyo abantu 170,000 bazize impanuka zo ku muhanda buri mwaka. Uyu mubare munini w'impanuka uterwa hanini n'abashoferi batubahiriza amategeko y'umuhanda, imodoka zishaje na serivisi zidakwiye z'ibihe bikomeye by'impanuka. Mu myaka ishize Iran yafatiwe ibihano n'amahanga kuri programu nikleyeri yagize ingaruka zikomeye ku bikorwa remezo bya Iran birimo imihanda isanzwe n'iya gari ya moshi.
Abajejwe kugwanya imiriro mu gihugu cya Israel bazimije umuriro wo mu mashamba wari watandukiye igisagara cya Haifa kiri subwa gatatu mu bunini mu gihugu. Uwo muriro watumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo. Abajejwe kuzimya imiriro babandanya kugwanya iyindi miriro itari mike mu gihugu umunsi ugira kane bikurikiranye. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barakuwe mu ngo zabo mu gihe abapolisi n'abajejwe kugwanya imiriro bariko bagwanya imiriro yadutse mu karere ka Haifa. Ivyo kubera hari ubwoba ko umuriro ushobora gusubira kwaduka kubera igihe kirangwa n'uruzuba n'umuyaga. Abantu batari bake barajanywe mu bitaro kubera bahemye imyotsi y'umuriro wadutse. Amazu atari make yarononekaye. Abategetsi b'igipolisi bamenyesha ko abantu 12 bahagaritswe muri Israel kubera bikekwa ko aribo bateye iyo miriro. ibiro bijejwe umutekano muri Israel Shin Bet biriko bitohoza imiriro yadutse kubera kugira bamenye ukugene yatanguye.
Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko abantu batanu bapfuye, abandi 27 bakomerekejwe n'ibisasu byaturitse kuri wa gatanu mu burasirazuba bw'intara ya Nangarhar. Abategetsi muri ako karere babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ari ibisasu abantu bikoreye ubwabo, ntibyakorewe mu ruganda. Bavuze ko abapolisi babiri hamwe n'abana bari mu bahitanywe n'ibyo bisasu i Jalalabad, umurwa mukuru w'intara ya Nangarhar. Umuvugizi wa guverineri w'iyo ntara Atahula Kogiani yavuze ko guverineri w'intara ya Nangarhar Gulab Mangal yijeje abaturage be gusuzuma akomeje iki kibazo no gutangiza iperereza. Kogiani yavuze ko guverineri yaburiye abashinzwe umutekano bakarere ko ibintu nk'ibyo nibyongera kuba mu turere bashinzwe bazakurwa ku mirimo yabo hashingiwe ku iteka rya perezida Ashraf Ghani. Nta mutwe n'umwe w'abarwanyi wari wigamba ko hari wo wagabye ibyo bitero, cyakora abarwanyi bakisilamu bakorera cyane muri iyo ntara kandi akenshi bavuze ko bagabye ibitero nk'ibyo.
Abajejwe itohoza mu bumanuko bw'igihugu ca Mexique batoye ibisigarira vya 32 n'imitwe y'abantu 9 yari yafubwe mu mva zihishije. Ivyo biziga niyo mitwe vyatowe mu mva zitari nke zihishije mu karere ka Zitlala mu ntara ya Guerrero. Ico gice kirimwo imigwi icuruza ibiyayo urumutwe itari mike itacanwak kunyuruza no kwica abantu vyabaye akatari gake muri ako karere. Imigwi icuruza ibiyayo urumutwe izwi ko ihamba abantu yishe mu mva zihishije. Abategetsi bavuga ko ibisigarira vy'abantu bishwe vyatowe vyajanywe ku mugwa mukuru w'intara ya Guerrero Chilpancingo kugira bagerageze kumenya abo bantu abaribo. Inteko zijeje umutekano z'igihugu cya Mexique zatoye ibyo bisigarira inyuma yuko hari abaziburiye ko hari abantu bari bapfungiwe mu ikambi.
Muri Zimbabwe kimwe no mu bindi bihugu ku isi, kuri uyu wa gatanu hatangijwe ku mugaragaro iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa. Impirimbanyi muri Zimbabwe ziribanda ku kibazo cy'ishyingirwa ry'abantu batarageza ku myaka y'amavuko iteganywa n'amategeko. Ikibazo gikomeje kuboneka nubwo itegeko nshinga ry'igihugu uyu mwaka ryatangaje ko binyuranije n'amategeko. Impuzandengo y'igihugu yashyizwe ahagaragara muri iki cyumweru yerekana ko abana b'Abanyazimbabwe 5,000 bataye amashuri uyu mwaka wonyine kubera ko bashyingiwe imburagihe. Iki ni ikibazo gihangayikishije abayobozi, amashami ya ONU hamwe n'impirimbanyi bashaka ko abana barangiza amashuri. Kuri uyu wa gatanu, Zivai Makamba wo mu muryango w'Abanyazimbabwe utegamiye kuri leta Zimbabwe Girls Legacy yavuze ko iyo mibare yatumye umuryango ayoboye uhindura ibyo wari washyize imbere. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, gahunda yacu tubagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi bamutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru y'Ijwi rya Amerika tuyakomereza mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwatangiye iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Nubwo abashinzwe iby'ihohoterwa bemeza ko abagore bahohoterwa ari benshi ugereranije n'umubare w'abagabo, abakuze nabo bemeza ko ihohoterwa rigera ku bagore akenshi ari abagore ubwabo baba baryikururiye. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Umugambi nyamukuri kigwa BBF ciyemeje no guteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza mu miryango. Ico kiko kibikora mu guhimiriza abanyagihugu gutandukanya imvyaro, ugusuzumisha imbanyi no guhamagarira abantu cyane cyane urwaruka kwipimisha no kwirinda kwandura umugera wa sida, hatibagwe gutanga imiti yo gupfupfahaza kubamaze kuwandura. Donavino w'Imana umunyamabanga nshingwabikorwa muri ABBF arashima urugero ico kigo kigezeko mu gufasha ingo n'imiryango
mu vyerekeye rero ivy'abakenyezi bakoresha uburyo bw'irondokarijanye n'amagara meza muri rusangi amavuriro yose ya ABBF arakira abantu barenga ibihumbi 144 ku mwaka turagira igitigiri dufatiye ku buryo dutanga vyose mu mavuriro yacu kubera ntidutanga gusa ivyerekeye irondokarijanye n'amagara meza turakira n'abantu baje kwipimisha ikiza ruhonyangara ndasida muri ya Bujumbura ABBF riri mu mashyirahamwe ya mbere apima abantu bagwaye umugera wa sida kuvyerekeye icancho ubu rero gushika aha tugeze uno munsi icancho zose zirekuwe gutangwa ngaha anye i Burundi zirashobora kuboneka aho dufise amavuriro hose
abavyayi bituri kigwa ABBF bemeza kunyigisho bahakura zibagirira kamaro kanini abakenyezi babiri ni bamwe muri bo
ica ABBF imaze kudufasha gutandukanya imbyaro ni byinshi kuko nabibituye nje kwipimisha umugera wa sida hanyuma barankurikirana icyiza cy'ikigo cya ABBF nashoboye kuvyara abana babiri barakomeye umwana gira kabiri afise amezi 11
abana bose mu mwabavyaye musanzwe mugendana umugera wa sida
yego me nabavyaye nsanzwe ngendana umugera wa sida iyo ntitura ikigwa ABBF nashoboye kuvyara umwana akomeye kuko nashenja ku mugambi wa PTME barankurikirana umwana nanje barongera bakankurikirana bakampa impanuro nashoboye kwibaruka umwana akomeye neza
jewe ABBF nayituye kuva muri 2004 fise indaye umwana wa mbere w'ifura yaramfashije ko nashoboye gutandukanya imvyaro iyo taba ABBF sinashobora kumenya ingene nashobora no gutandukanya imvyaro sinashobora no kumenya ko habaho gucandaga abana n'urucanco rusaba umuvyeyi
abakenyezi basaba bagenzi babo kwijukira ibigo be nibi
abandi bavyeyi no bahanura ko bo kwitura ibigo be nibi kandi bakabwiye n'abafasha babo haraho usanga kenshi na kenshi ari habagabo batabishigikiye bakavugana n'abafasha babo bakabaherekeza bakaza bakumviza iyo mpanuro kubera ko ni kazi za keza kuri we n'umufasha wiwe n'uruvyaro bazaba baravyaye
njyabo no hanura uyo butagwaye cyangwa ubwa yo kwitura ikigo ABBF kugira kimuhe impanuro amenye ingene yifata
Nayo ico kigo gikora bigashimwa gahaze ko karacyahari
turakomanga ku miryango y'abafasha abatahura ivyerekeye irondokarijanye n'amagara meza hari hivyo twishinze kurangura tukabura uburyo bwo kubikora naho twari dufise ishaka ryo kubikora muri iyi myaka hari ikibazo cyo kuronka uburyo bwo gukora ku rwego rw'isi no ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi aho rero ni ikintu kigoye kubera kugira tushobore kuronka uburyo bwo gukora tubwizwa gushiramo ingufu nyinshi kindi nuko aha i Burundi hariho umugwi w'abanyagihugu bataratahura neza ivyerekeye irondokarijanye n'amagara meza ivyerekeye gutandukanya imvyaro tubwizwa kugira ingufu nyinshi zo kugira ngo abo bantu batabitahura batumva cyane gose uwo mugambi dushobore nabo nyine gukorana nabo kugira duteze imbere irondokarijanye n'amagara meza
mu myaka 25 kimaze gikora ikigo ABBF kiramaze kuronswa udushimwe tutari duke haba hagati mu gihugu no ku rwego mpuzamakungu isabukuru yacu y'imyaka 25 yahuriranye no gutanga uzisekeza ku rwego rw'igihugu ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi ku isi yose eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mutu tunge rero nkuko muvyumvise ntiyari yasumta kaboyi yari eroje uri kaneza yavuga kuri wa gatano ishirahamwe igitaho ineza y'ibibondo n'abavyeyi mu Burundi ABBF ryakwije imyaka 25 rikora
None hubwo tujye mu Rwanda tubagezaho ya nkuru ho u Rwanda rwatangiye iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore nubwo rero abashinzwe ibyo hohoterwa bemeza ko abagore bahohoterwa ari benshi gereranije n'umubare w'abagabo abakuze bo bemeza ko iryo hohoterwa rigera ku bagore akenshi aribo baba baryikururiye mugenzi wacu rero Asumta Kaboyi aduha inkuru irambuye
umuryango Rwanda Women Network urengera uburenganzira bw'umugore uvuga ko muri iki gihe ubukene bukomeje kuba intandaro y'ihotirwa rikorerwa umugore Madame Mary bari kungeri n'umuyobozi w'uyu muryango
ubukene rwose n'ipfundo rirahari kuko bituma umugore ahora ategereje hakazavamo no kwicwa hakazavamo n'abana nabo kurwara no kuzakura nabi kubera ko n'umwana bakuriye mu buzima nk'ubwo nibo bana benshi tutangira kubona nabo bajya kubaka ingo ingo zabo nazo zikarangwa n'ibibazo ikintu cyitwa ubukene muri urwo rugo niyo tugize imana rero n'umugore akemera kuzana n'umugabo we kugira ngo buweze mu buryo bwo kubunganira mu bitekerezo nabyo twabonye ko bibafasha hari abagore babyemera bakabazana ubundi numugabo akavuga ati ariko mwambore nkazazana n'umugore wanjye nawe turumbwe tumuzane
mukecuru warida uzamukunda umubyeyi ugeze mu zabukuru akamwe mubakira abagana uyu muryango babahuye nihohoterwa avuga ko nubwo abagore bakomeje kugira umubare munini uhohoterwa ugeranije n'uwabagabo uyu mubyeyi yemeza ko abagore benshi bahura nihohoterwa aribo baryikururira
ntabwo mugore ukimugira inama ngo abyumve ubu rero nta mugore ukimenya inshingano ze ubu rero kubera akazi mubona n'amashuri yaje wa muntu we wa mugabo urumva usabana kanya njemba nari nacyo kintu gisigaye gisenyewe iposho ndarimuha ariko ndagira mu rugo akaba atakinyumva ngakirwa n'umukozi umuyaya akaba ari umushyuhiriza amazi akamujyanira muri dushe yaza akaba ari umusukira icyayi yaza akaba ari umukorera ibi aho hantu rero naho mwaba mama mwe mushatse mwazisubiraho ese nimba umugabo wawe umenyere ko mushobora kubonana n'ijoro kabiri kuri iki gihe n'abagabo bakigira intege imirire yabaye mibi abagore ntimukibatekera
umuryango Rwanda Women Network urwanya ihohoterwa rikorerwa abagore washyize hirya no hino mu gihugu amazu bakiriramo ababagana bahuye n'ihohoterwa uyu muryango ugira abakozi bagenda bajya mu midugudu kureba niba hari ibibazo byugarije umuryango bishobora kuganisha ku ihohoterwa Bwana Nsengiyumve Ezekiel ni umwe mu bafasha abaturage bahuye n'ihohoterwa yabwira Ijwi rya Amerika ko muri iki gihe umuco wagabanutse ariwo ntandaro y'umwiryane mu miryango ukuru rihohoterwa
ihohoterwa rikorerwa abagore usanga abagore benshi cyangwa se abana bacu bakobwa benshi basa nk'aho bataye umuco wo kumenya inshingano zabo ntabwo umugore nawe akita ku mugabo we uko bikwiriye aragenda akajya ku kazi kuko nk'uko abivuze umukozi ahubwo ugasanga umukozi arita kuri shebuja kuruta uko umugore bamwitaho naho aziye ugasanga ntashaka kumwitaho cyane ngo amuhekeya umugabo akeneye ugasanga aho umukozi yakunze gukurura umugabo ahubwo biranashoboka nawe umugabo akumva gukomeza gukunda wa mukozi ugasanga niwe agiye kugira umugore yataho ugasanga umugabo ntakimufite agita ahubwo uburenganzira bw'umugore yabuhaye umukozi kandi urugo ni iki urugo ni umugore abagore barimo bati inshingano zo gukomeza kubaha abagabo babo cyane ibigo kuri ihohoterwa kuko icyo gihe umugabo ntazamwihanganira icyo gihe havuzamuvanamo kumukubita kandi icyo gihe n'umugore nawe yahohoteye umugabo
ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango rwa Mureke mu mwaka wa 2013 umuryango uharanira gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ugaragaza ko abagabo bari hagati y'15% na 15% bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe abagore aribo benshi bagaragaza iri hohoterwa ko babarirwa hagati ya 80% na 90% insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twese duhagurukire kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi amato y'abanyekongo iragabanutse ku kivuko cha Rumonge mu gihe ku minsi ya kane kuri icyo kivuko haza amato y'abanyekongo yaba abacumi kuri uyu wa kane urangiye kuva mu gicugu gushika bwire ntabwato bw'abanyekongo bwigeze buhaboneka Fidelite Ishatse niyo nkuru adushikiriza
ihana hantu y'ibidandazwa hagati y'abarundi n'abanyekongo iracumbagira turi ku munsi wa kane ku munsi w'isoko ku kivuko cy'iya Gatanganyika kiri ku mugabo mukuru w'intara ya Rumonge hirya no hino yacu hariho abanyagihugu b'abanyarumonge muri bo hagwiriyemo abakenyezi bafite indobo mu ntoki yamureye boneka ko izo ndobo zigaragara abo banyarumonge naho bazindutse baza kurondera ibidandazwa bivuye mu gihugu cya Congo nta kigiro bafite ko ibyo bidandazwa bava babironka bamenyesha ko bayindiriye amato ava mu gihugu cya Congo amaso ahera mu nzira
hari kunja nk'iboti 3-4-6
zuzuye muzigo no hejuru imikeke n'indagara zuzuye no hejuru wasanga ngaho hose ari mu mvuma
muka no musura abona yuko hinjiye iboti imwe kandi iyo boti yinjiye si y'umukongomani ni y'umurundi
amakuru dukura kivuko cha Tanganyika mu ntara ya Rumonge amenyesha ko amato y'abanyekongo yatugitoro yarapakiye mu ndwi iheze mu gihe yaragira subira inyuma aya makuru yemeza kandi ko ibyo byatumye amato y'abanyakongo atagaruka ku butaka bw'u Burundi
bamaze kwanyaga esase inshuro nyinshi
babanyaze fitita 2 4 2 4 3
barashitwaye ama esase arabantu mbonera kure zamaze ari security zo ngaha a barakura ya mabido barashira ngaha bashize ngaha bakongomana bavuga ati nyukuri kuri hari twege mutugiriye muri ko matugirira ikibi kinini nya gose
babanyaza ubukumugaragara kunyene mu buramatara hagaze ngaha ati ni sezi ngo ni fraud kongoma bachi bavuga ati twe ntuzosubira kugaruka ino mu Burundi
aha babo subona ngaha abari bategemeye aha aha
eta ikuri ivyo bintu n'ukuri badashaka tuja mu mazi kuza turiba n'abagore ubutuzoja mu nzu y'abantu kwiba kwiba dutunza abana bamwe bamwe n'abapfakazi abandi batubaye tutagira abagabo tuzeya haa
uramatari nta yarumongi wamenyesha igitoro cafashwe aica magendo aho ni mu gihe uyarungwe nta yarumongi je nabigira imana abenyesha ko abanyekongo bazana ibidandazwa mu Burundi bahora baronswa igitoro kibasubiza inyuma ico naco kikagerwa bivanye n'urugendo bagira hamwe n'ubwini bw'ubwato je nabigira imana amenyesha rero ko ico gitoro ubwo bwato bwari bufise kirenze icaye caragenwe
mu minsi heze harageze gihe gusana bakene igitoro mu mundo duca dusanga abo twahora duha ibido zine baca bagenda gutora ibido 20 ugasanga uwo twahora duha ibido 8 ugasanga yarengeje kugwiza kabiri cyangwa kugwiza gatatu icyo gitoro twagikura yo turagifata duca tubasigira icyo barekuriwe kutwara nkuko twabivuganye kugira ngo urugendo rwabo ntiruhagarare
naho biruko ku ruhande rumwe araje twaganiriye babenyesha ko ico gitoro abanyekongo bahabwa cyo gusubira inyuma rimwe na rimwe usanga itakwiye
cyambere iboti kwanza ubuturi mu mezi y'imiyaga nkuko maze gupangira iboti itware ibido 8 vraiment ari gihe duhura n'umuyaga ngaho mu munota uyu ibido 3 zine zikwazigize nte zikwazigiye urumva rero maze kumupangira ati mwe ni boti tware bido 5 6 8 haja umurenganije
kundi ruhande naho bamwe mu banyarumonge twavuganye bemeza ko amato y'abanyekongo aroba mafi atandiyo kuri gitoro cyo kuroba atari mu Burundi kubera ko aho abanyekongo baba ari mu ishamba atagitoro kiharangwa
urabona aho baba ni kure cyane baba kure ni kure mu misozi sana hari ni kure nko kuva iminsi 3 muri mu mazi muko muragenda kugira uronke essence
n'ukuri katuri mu gisaga katuri mu gihugu ngaha hari abantu bari hariya ntagarubona ntabara barubona azokuri essence hariya ayitwari hariya mu ipole
ushavuga ko iyo essence babatwa batabagiye kwidandaza
oya niyo bakoresha kwa fise ibipe kugira ngo baronke muzamboga bongere bazane ino iwacu
nibura matari je barayimusiguriye
yaravyanse
yavuze ati nta question nimwe dushobora kuvuga
naho abanyekongo bafise ingwane y'igitoro Juvenal Bigirimana uramatari nta yarumonge amesha yikenewe ari gutunganyiriza abarundi
hako igitoro bavuga batigirashise ku masitasi ubwo nyene giciye gihera gihereye mu maboti kigiye hanze urumva ko ivyo bitudashobora kuvyemera rero abo bavuze ngo amato ntiyaje ngo amaboti ntiyaje ngo kubera ngo ivyo oya kwanguha bazoza nkuko no mu minsi heze murazi ko hafashwe ingingo ya leta ati kirazira gusohokana ifungurwa baravuze bati ko tutagisohokana ifungurwa rero ntitukiza nabo nyene bidandazwa byinshi mu Burundi nabo nyene barabikurayo ntitwo hava duteranywa rero n'igitoro
itwe bitoro arenga majana 5 hamwe n'amazutu arenga 100 niyo yatswe abanyekongo mu ndwi heze ibujumbura Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
Fidelite Shatse urakoze kuri inkuru nchuti mwese turi kumwe yinira dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru ya radio ijwi rya Amerika tuyakomereze Arusha muri Tanzania. Urwego MICT rwashyizweho ni urwego rwitwa MICT Mechanism for International Criminal Tribunals rwashyiriweho na ONU kugira ngo rurangize imanza z'abantu bashinjwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda rwatangaje ko rugiye gushyiramo ingufu zihagije kugira ngo rushakishe kandi rufate abantu 8 bagishakishwa ibyo kuri yo byavuzwe kuri wa gatanu rero n'urwo rwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rutashye inyubako nshya Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Arusha adufite inkuru irambuye
Umushikiriza manza mukuru w'urwego rwa ONU rwiswe Mécanisme pour le Tribunal Pénal International rwasubiriye sentare mpanabyaha yari ishinzwe gukurikirana no guhana abagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 avuga ko urwo rwego rufise ishaka ridasanzwe ryo kurangiza imanza. Serge Bramers yatangaje ko urwo rwego rugiye gukorana n'ibihugu byose hamwe n'igipolisi mpuzamakungu Interpol kugira ngo abantu bakironderwa bafatwe. Avuga ko akazi katoroshe basigiwe na sentare yarijeje guhana ibyaha by'ihonyabwoko yarangije akazi mu kwezi kw'12 umwaka uheze w'2015. Kuvyo sentare yitegurira kugara, u Rwanda rwifuza ko amadosiye y'imanza zaburanishijwe hamwe n'izisigaye yojanwa muri ico gihugu akabikwayo kuko ari na ibyaha bya genocide byakorewe. Aho umushikiriza manza mukuru ndetse n'umwanditsi mukuru babwiye Ijwi ry'Amerika ko ari ikibazo kitoroshe kibyirizwa gukurwa mu nzira n'inama ya ONU ijeje umutekano. Inyuma y'imyaka 20 sentare mpuzamakungu TPR yaburanishije abantu bakomeye 93 bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko yakorewe abatutsi muri 94 mu Rwanda. Abantu 85 bagiriwe n'ivyaha barahanwa, 27 barungitswe mu bihugu bitandukanye hari mu Rwanda no Bufaransa kurangirizayo ibihano baciriwe, 4 bapfiriye mu minwe iyo sentare mu gihe abandi 14 bejejwe ku vyaha bagirizwa. Abo bejejwe baracari muri Tanzania kuko banse gusubira mu Rwanda, ahubwo bagasaba ko bojanwa iyo imijyango yabo iri habi buraya n'ahandi. Urwego rwa ONU rwahawe ububasha bwo kurangiza imanza zasigaye ruvuga ko ababuranishejwe barimwo abari abayobozi muri leta y'u Rwanda igihe genocide yaba, abanyepolitike, abadandaza, abanyamadini, abanywanyi ndetse n'abayobozi mu bitangazamakuru. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Tanzania n'amakungu yari mu birori ibyo kwinjira inyubakwa nshasha z'ubwo rwego rwo kurangiza imanza, arashima ko izo manza zose zaciriwe muri Tanzania, gusa yemeza ko hakiriho ingorane zitari nke kw'ico gihugu ONU n'u Rwanda bibwirizwa kwicara hamwe kugira ngo izo ngorane zive mu nzira. Imbere yo kugara imijyango, TPR yasomye urubanza rw'uwahoze hari umushikiranganji w'umuryango mu Rwanda Pauline Nyiramasuhuko rumukura ko icaha co gufungwa burundu yari yaciriwe rumuha gufungwa imyaka 47. Umuhungu wiwe Arsene Shalom ntaho bari, nawe yagabanirijwe igihano kiva kuri burundu ahabwa gufungwa imyaka 47. Ivyo vyatumye u Rwanda ruvuga ko hari imanza zaciwe nabi ndetse na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG mu mfonyafonyo yasohoye itangazo rivuga ko uko kugabanya ibihano kwakozwe n'ibigira nkana mu nyungu z'abakoze genocide. Pierre Clavini inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ndajijwe rya Amerika amakuru twabateguriye kuri iyi saha ari hafi gusozwa. Reka ariko tubabwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eugenie. Tubabwiye ko perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan yagabishije umuryango w'ibihugu vy'Iburayi uno munsi kwa gatanu ko niyo babandanya kugabisha igihugu ciwe pazorekurira abimukira 100,000 kwinjira mu bihugu bigize uwo muryango.
Abategetse muri Afghanistan bavuga ko abantu 5 bapfuye, abandi 27 bakaba bakomerekejwe n'ibisasu byaturitse kuri wa gatanu mu burasirazuba bw'intara ya Nangarhar.
Abajejwe kugwanya imiriro muri Israel bazimije umuriro wo mu mashamba wari watandukiye igisagara cha Haifa kigira ubwa gatatu mu bunini mu gihugu. Uwo muriro watumye abantu 2,000 bahunga ingo zabo.
Muri Zimbabwe kimwe no mu bindi bihugu byo ku isi kuri wa gatanu hatangijwe ku mugaragaro iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Impirimbanyi zo muri Zimbabwe ziribanda ku kibazo cy'ishyingirwa ry'abana bakiri batoya bataruzuza imyaka y'amavuko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga.
Abajejwe itohoza mu bumanuko bw'igihugu cya Mexique batoye ibisigarira by'abantu 32 n'imitwe y'abandi 9 yari yafubwe mu mva zihishije. Ivyo biziga niyo mitwe byatowe mu mva zitari nke zihishije mu karere ka Zitlala mu ntara ya Guerrero.
Abantu 31 bambuwe ubuzima na gari ya moshi zagonganye kuri uyu wa gatanu, abarenga 70 bakomeretse bajyanwa mu bitaro nyuma y'iyo mpanuka yabereye mu gice cyo hagati gishyira amajyaruguru y'intara ya Semnani muri Irani.
Nshuti mwese mwariko mukurikirana amakuru y'ibiganiro tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero kuba mwateze amatwi. Dushimira kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Twith afatanije na Inosa Kimenyi. Ngari kumwe rero nanje Eugenia Mukankusi na Fide Niyongabo tubifurije kugira amahoro y'Imana mukomeze mugira ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.